Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro byo numwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nkubu ibyo baduhaye muri uku kwezi nk'amavuta yari make niyo dushikanyeyo ukwezi. Ubushaza bwabaye buke ntibuzodishikana ukwezi. Naho twavuze ati reka twebwe tugende kurondera nitwaronka dufashe n'abandi batoyi bacu dufashe n'abavyeyi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania agaruka ku kibazo cy'ikena ry'imfungurwa muri iyo kambi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abigume hagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko hagati aho inyuma y'imyaka 68 Korea ya ruguru ni yepfo badacana uwaka no musa abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bahuye muti bavuganye iki ni mukanyisasa. Inkuru igezweho nuko perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un hamwe na mugenzi we wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bahuriye kuri uno wa gatanu mu gice kiri ku rubibe ivyo bihugu bihana mu nama itanga ibyizigiro by'amahoro no guhagarika ukutumvikana kumaze imyaka hagati y'ivyo bihugu bibiri ku kibazo cya nuclear. Kazoza k'ibirwanisho vya nuclear vya Korea ya ruguru ni kimwe mu bintu bikuru ivyo biganiro by'amahoro bishimikiye ko perezida Kim yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2011 habaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Korea ya ruguru aho nyuje kirenge kuri ico kibanza ca Pan na Munjom kiri ku rubibe bihana haraheze imyaka 68. Uyu mubonano utegura iyindi nama irindiriwe cane izohuza perezida Kim Jong-un na perezida Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika. Abakuru b'ibihugu rero vya Korea y'Epfo na Korea ya ruguru bakoze ikintu ata muntu n'umwe yari yiteze ko boshobora gukora bwa vuba. Ishami mpuzamakungu ONU ryatoye ibibanza bitanu bibaza ko vyahambwemwo abantu ikivunga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze imyaka yababa 20 habera impambara z'amoko. Raporo nshasha ivuga ko abasirikare ba ONU babungabunga amahoro batoye imva zahambwemwo abantu benshi mu kwezi guheze mu ntara ya Ituri haheruka kubera imirwano yasambuye ibisagara n'imihana kandi abo bantu barenga 260 bishwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika arategekanya kuzogendera Ubwongereza kw'igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwandwi ruzoba rubaye urugendo rw'akazi. Ivyo vyatangaje kuri wa kane na sekretere ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya Donald Trump. Urugendo nk'ugo mu Bwongereza rwarasibijwe mu ntango z'uno mwaka igihe Trump yagira aje mu biro ivyo kugurura ambasade nshasha ya Amerika i Londres. Inyubakwa yubatswe ku miliyaridi umwe w'amadolari y'Abanyamerika. Trump yavuze ko ari umurengera yarusibijwe nyuma yaho abwiriwe ko hari abashobora kwihereza amabarabara bamwiyamiriza. Radio ijwi rya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adres yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tongere tubahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika imbere yuko tuja mu ntara twababwira ko abategetsi bakuri azo mpibabona nyuma igihe kirekire badacana waka nkuko nari impeje kubabwira ko ya ruguru Kim Jong Un mukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yabwiye mugenzi we Moon Jae-in ko atacotuma ko ya ruguru na Korea yepfo zida bandanya kurabana ayingwe mukanya muze kuja kuri Facebook yacu kugira ngo mushobore kuraba ako ka video kabo bariko barahura ni kuri VOA radio yacu mu ntara naho sigize igihugu cy'u Burundi hari kibazo cy'abana bari mu ibarabara batabona iyo bazoja ni mu gihe cy'abavanye iyo bavuga ko kitaratorerwa inyishu rekumenyesha makuru ijuru rya Amerika imuramvya Diane Ndonse atubwira ibindi kwino nkuru
Bamwe mu basegerereza mu barabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane z'abakuye mu mihane wabo umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se avuga ko yavuye amufata ku nguvu amubyara ku mwana akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe
papa yari yanyirukanye kubera no mwana
kubera amubyaye none rwo mushira papa wiwe
ntamwemera kandi ari papa nyine
yakubyaye ku mwana none hamayongera akwirukana kandi ari we mwavyaranye
ngo nuko nagenda kandi amwararatse Uyu mwana nawe yafashe kongo.
Uyu mwigeme avuga ko afite imyaka 18 muhira havuka bamwe bamuha 28 abandi 30 nirenga ariko muravye agaragara ko afite hagati ya 18 na 20 muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afite hafi umwaka aha rero uku kuba mu barabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo kwagwaye mu mutwe
nta muntu numwe yamusize mu barabara inzingiyi ndayitahamwe ndumwe baragerageje n'umuryango urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka ngiyo sivyo aho se ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru icyo nobona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha gwari we wese niwo mujana mu bitaro kwa Rujani hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva hanyuma rero agahava akamera nk'abandi no kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza
ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ariko yinga umuravye ntiwomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravye rya mwana nukuri yari umwana ameze neza ntangorane yari afise rujya rujuru rero n'amavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabe umukobwa mwiza izijya ngorane riri hajya ameze kujya amerewe kujya nukubera urya mwana kuko ntaronka n'ivyajya bikwiye ngo aronke mitwe yambara dukwiye
vyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe
twe twumvise ngo yamukuye kuri se harazo n'umufasoni haraza abashinga ntahe ngara bibiganira twebwe ntitwobimenya harabiganira nyene vyagenze hari cegera cyo umufasoni nawe nyene yaraza arabitohoza hama rero dafata rero ngo n'uyu se wiwe rongino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu ronde bihari hama tirewe niwabona bwije ucurarayo ati ndabakugirire nabizo ngo rero ngo atazikuraho uwo munsi nyene Naya mwana niko yabisigura nyene ko ariko byagiye twebwe rero ivyo natwe twavyakiriye uko nyene natwe twaguye mu gahundwe mbere biradutangaza mbere gose mbere ntawe uvuga ati yaramubonye ntawe uvuga ariko byivugira umwana ingene byagenze uko byose yarabitahurije abantu abashinga naye n'abafasoni
none gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacakozwe
yaramitwara yarase kwita
mukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije iki
nanake
umukuru mutumba wa Masango Gahungu Venance wo muri commune Muramvya ntakana ko aya makuru yamushikiriye
uje mwana wiwe nibwo yakomvuga ati jewe namu ndiko ndayivuga mwanga turazereza ko ariwe hayimo turazana no mujyango je mu kugabo tamushya mu nama hayimo tayimubaza aratwahera gose aratwahera gose gatari kitwabe hakareka guko nyine
no munyamira mabe ntimwagiye
ari twagiyeyo
amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba vyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari biterasoni kugira umwana na se baburane kumabe nkayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu barabara
ibyo yakubwiye nibyo nagerambye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo ndishwi naga kwikwegera none bumva none ko abo base kubisambura nagira iki hasokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha amatongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu weruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kwa bana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihano wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganji bubandanye buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubazogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ejo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imyaka 3 irarumanye uno munsi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wemeje perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nka kandida mu matora w'ibihumbi 2015 kwemezwa kwa Nkurunziza nka kandida mu matora ya 2015 kwaratumye abatari bake bahunga bavuga ko ico kiringo bakiyamirije mu rukurikirane rw'inkuru twahariye impunzi z'abarundi bahungiye makambi atandukanye imyaka 3 iraheze uno munsi turababwira iby'abarundi bahungiye mu ikambi ya Ndutari mu gihugu cya Tanzania mugenzi wacu James Jovin bamubwiye yuko ahanini bahanzwe n'ikibazo cike na gifungurwa
Ikibazo cy'ibifungurwa bidahagije gituma bamwe mu mpunzi batoroka kujya mu zindi ntara za Tanzania kurondera amafaranga yofasha guhindura ibifungurwa kandi yofasha gukemura ibindi bibazo biri mu miryango yabo hakurikije ibitigiri bitangwa n'igisata cya ONU cyitaho impunzi HCR impunzi ziri mu nkambi ya Nduta ni 13,635 buri mpunzi imwe ironswa ibirondwa ibyifu ikiro kimwe cy'ubushaza ikiro kimwe cy'ifu uyi umunyo n'amavuta yo guteka igice cy'iritiro ishyirahamwe HCR ritegekanya ko ibyo bifungurwa bigomba kumara ukwezi kose yamara impunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi rya Amerika zasiguye yuko mu ndwi zibiri ibifungurwa biba biheze hataragera ko baronswa ibindi
twirirwa kubushyaza n'ubugari bw'ubugori ntidukabukanya urumva iyo biheze cha twihangana
niba babikwiye
baduha ibikwiye baduha bikeye
babaha bimarindwi zinga
cy'ukwezi mbwa baduha nkabane ntumufuko ntibutuza baduha nk'indobo nka zitatu z'ubufu niba kure zibiri z'ubushyaza n'ubuyi nk'ibi bakure nka bibiri n'umunyu gara nk'uko n'amavuta nk'ubupaki bubiri
ama bikaca bimara iminsi inga
nk'indwi nka zibiri
izo ndwi kandi zisigaye zibiri kugira mu maru kwezi zica bigenda gute
tugenda kuronera amahera ngo tubonere ibyo kurya ibyo dufasha mu buzima
nariko turaraba kwamira kubwo bugara iminsi yose utabumenye biragoye kaca tuvuga tereka natwe twironderera amayisha
abyo babaha ntibikwiye
ibyo baduha ntibikwiye mu bisanzwe kuko nk'ubu ibyo baduhaye muri uku kwezi nk'intuza nk'amavuta yari make niyo dushikanyeyo ukwezi ubushaza bwabaye buke ntibuzodishikana y'ukwezi no twavuze ati reka twebwe tugende kurondera nitwaronka dufashe nabandi batoyi bacu dufashe nabavyeyi
buri kumwe kutashe impunze barundi baronswa ifu hamwe n'ubushaza ico igatuma barya ubugari igero n'umutaga minsi yose ico kibazo ni kimwe mu bituma batoroka kujya gushaka amafaranga yofasha guhindura imfungurwa no kongereza ku biribwa baronswa bidakwiye kumara ukwezi kose bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye n'iyi Amerika bemeza yuko ubuzima mu nkambi bugoye cyane kubera ko benshi badafite imirimo bakora hama bagategereza kurya ivyo baronkejwe n'amashirahamwe gusa ico kibazo kigatuma badatekana mu nkambi nkuko bigenewe abadashoboye kujya gushaka amafaranga nabo bajya gushaka igipatane cyo kurimira abatanzania baturanye n'inkambi kugira baronke ibiribwa ivyo bikorwa birabafasha kuronka ibiribwa bitandukanye nk'ibijumbu amateke cibure imyumbati hama bagahumura kurya ubugari bwa buri munsi
urashobora no kujya kurimira umuhaka gutujumbu two guteka cyangwa gasombe cyangwa duharage ugakora nko kumunsa hagukatira ukora haguha nk'uduharage ugacutaha guteka kubera biba byaheze
hari bamwe mu barundi b'impunzi bafungiwe muri gasho ya commune Kibondo kubera gutoroka mu nkambi bajya gushaka amafaranga n'ibifungurwa badasavye uruhushya barenga 50 iryo jya Amerika ryaganiriye numwe mu bamaze igifungo cy'amezi 5 muri iyo gasho
amaze kumfata banzana aha amiaje wanje na roka pa kibondo wanje na muhakama wanje na nyamusirija mugasho ndakora ndafunzwe igifungo ndakora ndabari migori ndahejeje igifungo ndamaze natashe n'ubu ndasaba yuko abantu bari bagizisha hamwe zo mu nkambi bonyarukira ko kureba abarundi bo mu nkambi baguhiye nyamusirija ni beshi ntibagira ikibasaidiya abagore babo babazanye agasabuni babasubiza inyuma babazanye akandazi babasubiza inyuma akabirukankana hariya hasaidiwe abatanzania gusa umukimbizi ntajambo agira ibisorori bitatu n'umuntu w'umugabo nguzobijya ukwezi n'inoso y'igisorori cy'ubusaza ntibikunda
umuvugirizi w'ibiro by'abimukira muri komine Kibondo bwana Joel Muhammad yemeje yuko impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo barenga 20 bafatirwa kuri bariyeri iri ku mutumba Kakonko burindwi bariko barajya mu zindi ntara za Tanzania yasiguye yuko abafatwa basanzwe atavyangombwa bafise basubizwa mu nkambi naho ababoneka nk'abagizi ba nabi bo bagafungwa
wengi na wengi wanaokamatwa wengi wanatoka wengine ni wakambini wengine ni mtaani lakini wametoka Burundi wamekuja huku au Mkongo wametupa passport sasa anasafiri kwenda Dar anasema anaenda kutafuta maisha
kwa hiyo mvugishije ukuri benshi barafatwa abarundi abanye Kongo nabimukira benshi bava mu Burundi impunzi isabwa kuguma mu nkambi cibure igasaba uruhusha ariko benshi basohoka atana kimwe cyangombwa bafite hama bagafatwa ababoneka ko atangorane bafite basubizwa mu nkambi abandi barafungwa mu gasho ariko dusaba yuko gukurikira amategeko
manake ana kibali halali kinachomruhusu kwenda kule anakwenda na anakwenda hakatazwi mtu kuomba kibali kambini ili aweze kutoka kwa ajili ya shughuli zake nje ya kambi haikatazwi ili mradi utoke kihalali
ishirahamwe mpuzamakungu jitaho ifungurwa PAM mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 yafashe ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa ryahora ritanga ku mpunzi ku isi hose kubera ikena ry'amafaranga birumvikana ko iyo ngingo yerekeye abarundi hamwe n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iyo ya Amerika
abanyeshuri nabo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi ya Mahama mu kwibuka ino myaka 3 iheze bahunze bavuze ko bashimye gufasha abatishoboye mu bikorwa bimwe bimwe bisaba inguvu rekumenyesha amakuru y'u Rwanda mu Rwanda Desire Hatungimana atubandaniriza ino nkuru
gusa turi nkwi kumesa kuvoma no guhoma amazu nivyo bikogwa biriko birarangurwa kuva kuri no bakabiri mu kiringo c'indwi yose nishiramwe rihurikiyemwo abanyeshuri biga muri kaminuza n'abaheje amashuri yisumbuye baba mu ikambi ya Mahama urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko gufasha abatishoboye biri mu ntumbero iryo shirahamwe ryabo giyemeje
cyatwe tunganya ibikogwa byo gufasha abantu tubanye nga mu ikambi ya Mahama cyambere nuko biri mu gambi yacu iri muri stati yo gufasha abanawo nikora yo gufasha abagwayi batandukanye niyo gufasha ibimuga tukabakorera ibintu dushobora gukora rero nime ntumbero twaravye abantu babaye gusumba abandi umuntu adashobora kuba yo kwimesera impunzu akaba kende yambaye ubucafu yararana ameze nabi akaba ashobora kurara inzara yabuze umuntu musaturira gakwi bityo mutubafashe intumbero yo gukora cyo gikorwa kugira ngo turamire banaho nikora bashobora kwifasha
umwe mu bafashijwe arashima ko kigoro agasabirwa gwaruka imigisha myinshi
n'ubu munezero fi n'ukuri ntugira upfusa emwe n'ukuri nashimye kandi ntabwo n'abandi bose bashimiye kuko babona tacyo nirenge bavuze ati imana wazindutse warayurasenga ati ukazindi kusenga ati yakuvugiye imana yakoze kabisa
umutima wo kwitaho abageze mu zabukuru mu kubakorera ibyo batagishoboye ntaworeka kuwushima bishikirizwa n'umbanyi w'umukecuru abagize iryo shyirahamwe bagiye gusaturira udukwi bongera baramumesurira
ni bikorwa byadushimishije cyane rwose ahubwo twaniyumviriye tuti mbega haracariho abarundi b'umutima bene uwo bashobora kwiyumvira bagifise umutima w'impuhwe n'urukundo bashobora kwiyumvira kuri ba nyina wabo na basekuru babo ataco bashoboye babona baramugaye barahuye n'ibibazo bitandukanye bakaba bakorera ibikorwa bene ibyo nukuri byo bikorwa byadushimishije ahubwo dutumirire nabandi bose nurundi gwaruka urabona hano mu nkambi kwa rugwaruka gwirirwa runywa yayura mutwe runyurumogi runywa inzoga kononekaye gwirirwa mu busambanyi abandi ugasanga ni ibisuma birirwa bariba barabuze ico bakora aho bose bavibuze mu bajibuntu
urongoye iryo shyirahamwe yasavye urundi gwaruka rubahwe mu ikambi ya Mahama kureka kwirirwa rureze amaboko kandi bafise vyinshi bofasha
Nagomba mbwire urundi gwaruka uyu mutima dufise urukundo udutera gukora ibi turashaka dusabe n'urwaruka rundi kugira uwo mutima kumbure barabona ko tugenda tukabikora n'utahana amafaranga tutahane uburusho kanaka ariko turazi kujya migisha abajye twabikoreye baduha tuzobihemberwa ku Mana tuzobihemberwa n'Imana ego urundi gwaruka ruririgwa mu byabura mutwe rukirirwa mu busambanye rwa mu bikorwa bitandukanye bibi nuko batagira ico bakora twebwe natwe turaraba kuri gatwicaye aho umwanya tuwotaka dutira mu byo byarura mutwe byo byo mindi byose tugenda tugakora ibyo bikorwa imana ikunda twa ibyo bikorwa byo gufasha bene wacu muri makenya numvu amagarira kuza tukifatanya tugafasha bene wacu
bitekanijwe ko ku munsi w'imana mu gihe bazoba bariko barasozera ibyo bikorwa bazoca batanga cigwa cyo guteka ibifungurwa bitandukanye kuko benshi muri abo banyeshuri biga ibijanye n'amahoteli bene ingenzi Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bazoheza banagendere abari mu bitaro ahimahama Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika Oh my god oh. When she come for the area say all the man them joaju all the boys down kulugu You feeling me, baby, while I'm gone. I'm the king of the kunto, and they loving the way I do this, uncle. Yeah, I'm a kawal na njogodo. Take that, baby, come be mine now. I don't mashita. In all the days you don't take, I don't mashita. Say, baby, give me your love. I don't mashita. Because I love you. Told my heart, go romance na na. Oh, I know. Oh, my. Oh, mama. Oh, father. Oh, nana. I said, oh, yeah. No other. Asia. China. You know I wanna control. Oh, child. Oh, my.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakozi bamenyesha amakuru bacu batandukanye badushikirije amakuru yo mu ntara no mu makambi mukanya duca tubaha amatelefone namwe mushoboye gutasha banki mu bifuriza ka weekend keza ariko imbere yuko tubaha ako kanya tubibutse ko perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un hamwe na mugenzi we wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bahuriye kuri wa gatanu mu gice kiri ku rubibe ibyo bihugu bihana mu nama itanga ibyizigiro by'amahoro no guhagarika ukutumvikana kumaze imyaka igera kuri 68 hagati y'ibyo bihugu bibiri ku kibazo cya nuclear mwibaza iki kuri uyu mubonano w'abo bategetsi babiri reka mubitubwire kuri Facebook yacu VOA radio yacu murabona aka video twamaze kubashiraho aho Kim Jong-un aboneka aramutsa mugenzi we Moon Jae-in bavuze bati barakoze amateka muri ko biravugwa ijyanino kwisi nuko rero wa mbere duse ku murongo ni Innocent Innocent kaze ku Jugi America
Yego ndabumva.
Urakomeye.
Yego ndashimye nawe.
Uherereye hega inosa.
Yego muri kano kanya ndega mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Havugwa makinga ho mu kanyosha.
Yego na mahora abantu bareko bayagenda neza kiye kusambona kapora faje kako.
Ibya Kim Jong Un na mugenzi we munde wabyumvise ko bahuye.
Niko na cyumbise uko cyadutangaje kubona haciye imyaka 69 kuba perezida babiri batabonana ubu akaba babonanye cyikere yuko bazoha bahuza bagasubiza hamwe.
Iyo urumva si bo bari kubwiriza guhura ariko imigenderanire kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na 50 hagati y'ibyo bihugu bari badacana uwaka.
Yego nicyo ngiraga ubu imigenderanire igiye gukomeza cyane.
Nuko hama rero no munsi nawe ugashaka gucura mutsandega Innocent.
Eko ne munsi wa mbere ni piyo tone ari nga kumukwiza aba mu rugeba. Wa kabiri nta bwana horike na chamari. Na chamari ga tatira mu kenyo ari nga kumukwiza muri rohero. Eko nka chabona na Samuel ari mu kanyosha na Ferencio. Mbona nubundi nga tiyo mete ari nga kumukwiza.
Bose ukabipfuriza iki?
Bose ndabipfuriza wikende nziza n'akazi keza bose ntibagiye na Jamari ari ngaha kumukwiza atemuhafi.
Urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza Innocent.
Yego namwe murakoze kuko turi mu murongo ngaha ku kigo cya Amerika.
Umubonano wa mbere hagati y'abategetsi ba Korea Zombi kuva mu gihumbi kimwe na 1950 murawuvuga ku iki. Muje kuri Facebook yacu muraza gusangaho video ni kuri VOA radio yacu hama musheko akuka ubutumwa bwanyu mutubwire ico mwibaza. Tose kandi na Benjamin ku murongo. Benjamin ikaze na wewe.
Murakoze mwirewe neza.
Urakomeye.
Ndakomeye.
Uhagaze hega Benjamin.
Ndi Kigali.
Mukigali byifashe gute?
Ndabona bimeze neza, harakazuba nta kibazo dufite imvura, ndabona uyu munsi cyane.
Ka weekend hari icyo utegekanya gukora?
Ngende no kureba ngo na amafaranga ara ariko ejo no kureba ko umuntu
yayizigana.
Ah. Ndaho muri Amerika bumeze gute?
Twe muri Amerika turashima hazindutse haragwa akavura kandi ndanabona ku hinga bwa none yuko iza kwiriza ko ariko n'imvura atacho iza kwica kuko itari mu muyaga canke ngwikanye. Nuko Benjamin ugashaka kuramutsa nde?
Ndasuza mwawe n'Imana ngere kuri Uganda. Ndasuza Kizere Rodrigue uri muri Mozambique. Ndasuza Kifa uri muri Kenya Nairobi. Ndasuza umuryango wa Munyabose yasi uri Kirundo muri Kayonza.
Bose ukabipuriza iki?
Nipuriza wikende nisiguza kandi nibe byiza no kuba bakurikiye mwese kandi nawe umuryango wawe umeze
neza. Urakoze cyane rwose ubutumwa burabashikiriye. Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'Ijwi rya Amerika muri kumurumva muri Diane ino nshuti bakunzi. Ni Diane nahazwe muri kumwe mu biganiro by'uno mwanya. Ku nshuro ya mbere kuva mu myaka 50 abategetsi ba Korea Zombi bahuye. Ico muvyibaza ko kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ejo ki America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaduce tubaturabangiriye ibiganiro byacu bitandukanye ariko imbere ko duhana gahindukira ngende ndababwiye ko president wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un hamwe na mugenzi we wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bahuriye kuri no wa gatanu mu gice kiri ku rubibe ivyo bihugu bihana mu nama itanga ivyizigiro vy'amahoro hagati y'ivyo bihugu bibiri nubwa mbere kuva myaka ya za 50 abategetsi ba Korea ya Ruguru ni Epfo bahuye ico mu vyibaza ko kuri Facebook ya VOA radio yacu. Diane Nahazuma ari kumwe kuri micro hamwe na Fasil Gebehu yegeranije amajwi na engineer yashikanye ahiwanyu twese twifurize weekend nzita.
VOA Afrique.